Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Radio Nzamba gateka kawe turabahaye mwiri wetu ahikaze makuru twateko kwashikiriza amakuru gutigaho twashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu 40 mu Burundi baraye batowe ikiza cy'umugera wa corona ibitari bimenyerewe mu Burundi. Abajejwe amagara y'abantu bakaba basaba abarundi kwubahiriza amategeko agenga kurinda ico kiza. Muraza gukurikira amakuru umushirangaji Tadendi Kumana ajejwe amagara y'abantu. Ubwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi abantu badasiba kwicwa, abantu batandatu bakaba barishwe bakaba baturuka mu muryango umwe, abandi nabo bicwa mu mitego yo kwibarabara. Ishyirahamwe Akati Burundi rihanira agati akazi na muntu rikagwanya n'ihoterwa ryakiremwa muntu rikaba ribona ko ubwo bwicanyi bukogwa n'imbonerakure na bamwe mu nzego z'umutekano. None makuru kandi tuza kubabwira amakuru ajanye n'uruja n'uruza mu mabarabara mu Burundi aho amabara adasiba naho nyene gucika. Tuzaza kubabwira kandi avugwa hagati mu gihugu mu ntara za Makamba na Cibitoke.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Todomeni mane mbona niba yari mu ngabo bw'ivyuma tuma majwi n'amasanamu bibashikira Radio Inzamba makuru tohere mu gisata cy'amagara y'abantu. Narimeje kubabwira abantu 40 nibo batowe COVID-19 mu minsi ibiri heze mu gihugu cy'u Burundi. Umushiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana akaba yabimenyesheje imiganiro yahaye abamenyesha makuru ahamenyesha ko abo bazana ico kiza baza mu Burundi benshi bava hanze baciye mu kinywabi. Akaba yasavye abarundi kubandanya bakurikiza amategeko y'isuku kandi ko abatabikurikiza bagiye gufatirwa ibihano ruhashatega amatwi. Umushiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Iperezo rya kane nzero mwaka wa 2021 aho abakozi bo mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bari ku gikorwa cya misi yose cyo gupima no gutunganiriza ingenzi zisohoka mu gihugu cyacu zijya mu mahanga mu kubaronsa urwandiko rwemeza ko atamugera wa coronavirus bafise, niho uwo mugwi w'abaganga wabona ko ubaje kwipimisha harimo abagwaye mugira wa coronavirus bashika 10. Guhera mu munsi nyene umugwi wo mushikiranganje bwa magara y'abantu kugwanya sida ujezwe kugwanya indwara ziriza n'ibyaduka uburyo buyihuta waciye uja ku kizi kugira ngo urondere abo bose boba bagiye hamwe cyangwa baregeranye n'abo 10 bari bahejejwe kutogwa umugera wa coronavirus. Muri icyo gikorwa abantu bangana amajana 284 nibo byabonetse ko bagiye hafi cyangwa bagiye hamwe n'abo 10 twari twabonye ko umugera wa coronavirus igenekerezo rya 4/0/2021. Muri abo rero amajana 284 twasanze harimo abandi umugera wa coronavirus bashika 30. Byumvikana ko abanduye muri iminsi ibiri iheze bashika kuri 40 kandi hari haheze amezi arenga 2 ata muntu yanduye hagati mu gihugu. Twamenyesha kandi ko abo bantu bose baba mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yacu, kandi turamenyesha yuko abo batowe umugera kuri 40 bose bariko barakurikiranwa n'umugwi w'abaganga ubijejwe kandi ko amagara yabo ifashe neza.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus. Ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu, leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus, no kuvuga kumenya hakiri kare abikeswe ko boba baranduye, kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo, kwitaho abamaze kwandura, gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye, gushiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura kwingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
akona kamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
radio inzamba tubanaye na makuru twatewe bashikiriza mu cyata cy'umutekano abantu babandanya kwicwa ubwicanyi mu gihugu muri no misi bukaba busarubwira imonogoje aho mu kiringo cindwi imwe gusa hamaze kumenyekana abantu bishwe 14 batandatu bakaba bagize umuryango umwe bakaba bishwe bacumiswe ibibugita batanu nabo bakaba baguye mu bitero by'abitwaje ibigwanisho babiri kabatowe ibiziga wundi umwe nawe yishwe acumiswe imbugita mu gipolisi no majejwe intwaro bakavuga ko abariko barakora amatohoza n'inkuta tugira mugenzi wacu Bonfils Niyongere
abo bantu bose uko ari 14 bishwe hagati y'uwa kabiri igenekezo rya 2009 Kigarama umwaka weze n'uyu wa kabiri igenekezo rya 5 nzero umwaka w'2021 mwijoro cy'uwa 2009 Kigarama cyegera cy'umukuru w'umutumba Gishiha ni muri komine Burambi ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu witwa Antoine Rucheke yaratewe ku muhaniwe byicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bace batungwa nayo bameze muri iryo joro nyene hari uwundi munyagihugu wo ku mutumba Ruvumu ni muri komine mu rw'intara ya Cibitoke nawe yishwe acumiswe ibibugita ukekwa kuba yarakoze ico caha akaba yarafashwe ku mvo z'amatohoza mwijoro cy'uwa 30 ushirwa 31 Kigarama umwaka uheze imodokari yarije izana na montara ya mwaro igana igisagara cha Bujumbura yaraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho ku ibarabara ry'igihugu nomero 7 ku birometero birenga 30 uvuye mu gisagara cha Bujumbura mu gace bita Ibuhoro muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura umuntu umwe yarasize ubuzima muri ico gitero abandi batatu barakomereka ku munsi w'Imana igenekezo rya 3 nzero uyu mwaka ibiziga bibiri byaratowe mu ruzi rusizi biboshe kandi biboneka ko amaraso menshi n'inguma abaje intwaro bace yategeka ko bifubwa ubutarariye abanyagihugu b'inyamitanga muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke ku cambu curuzi rusizi aho Burundi buhano bibe n'igihugu ca Republika ya Intwaro Rusange ya Kongo bakavuga ko abantu batashoboye kubamenya ku mugoroba ukuru uyu w'Imana nyene igenekerezo rya 3 nzero mu manuko bw'igihugu muri komine Mugamba y'intara ya Bururi ku ibarara rikuru ry'igihugu nomero 7 ku birometero birenga 50 uvuye mu gisagara cha Bujumbura imodokari yaraguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho batatu mu bari muri iyo modokari baraguye muri uwo mutego iyo modokari nayo iciraturirwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana hagati mu gihugu hashira ubuseruko mu ntara Karuzi muri komine Buhiga umuryango ugizwe n'abantu batandatu warishwe ucumaguwe ibibugita muri iryo joro nyene ryo wa 3 cyo wa 4 nzero uyu mwaka uwo muryango ukabugizwe na Serugo inarugo n'abana 4 Serugo akaba yaherutse gukukuruka ava mu rwego rw'igipolisi cy'igihugu mu gihe cyose yavuzwe umutekano muke canke aho wahungabanye abajejwe intwaro n'igipolisi baca bamenyesha ko amatohoza yatanguye
Bonfils Niyongere urakenuye abantu rero 39 bo ni wamenyekanye mu kwezi kwa 12 ko bagandaguwe batatu baranyuruzwa 12 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko ivyo bikaba biri mu cegeranyo cishira hamwe Rukristu Akad Burundi cyo mu kwezi kwa 12 umwaka uheze muri ico cegeranyo kandi cerekana ko abantu 13 basinzikarijwe ubuzima nkuko cyo cegeranyo kibandanya kivyerekana abakekwa mu gukora ayo mabi ngo nugaruka kwimonera kure hamwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano tegamatwi Augustin nimubona ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Akat Burundi
cyane niho tegwa ajya kazira muntu mu Burundi yashobye kumenyekana abantu 39 bagandaguwe abantu batatu baranibuzwa burirengero abantu 12 barahagarikwa ndakurikije amategeko hamwe n'abantu 13 basinzikarijwe ubuzima mu buryo butandukanye harimo n'umwingeme yafashwe ku nguvu muri ibyo byose rero ahanini bikaba bikorwa harimo isore y'imbonerakure bamwe mu bapolisi bamwe mu bakozi b'iperereza ndetse na bamwe mu bajejwe intwara yo hasi ibyo byose bikaba bikorwa ata amatohoza aba ngo hagire abahano imico cegeranyo kandi ya Akad Burundi yerekana ubwicanyi bwabaye ndanse na cyane cyane aho habandanya gutogwa ibiziga cyane cyane mu ntara ya Cibitoke mu ruzi rusizi aho bitatorwa ibiziga bigaca bihambwa bitegeko cy'abajejwe intwaro cyangwa abajeje umutekano muri ako karere atamutohoza banje kuba ngo hamenyekane abo bishwe ndetse n'ababishe akaba n'ikindi cimonogoje muri iyi minsi aho abantu bicwa bagirizwa ngo n'abarozi ora kuko bwicanye bwabaye ndase nabwone nico cigeranye rera ka Burundi kiheza isaba leta y'u Burundi guhagarika ku bwicanye bwose no gukora amatohoza kuba gukora ndetse ikashobora no kubahana kandi Burundi rasaba mashira hamwe aranda gatakazira umuntu mu Burundi cyane cyane shira hamwe CNDH kurekiranira hagufi ibyo byo bwicanye biza biraba n'abahagarikwa dafigije amategeko mu ntumbero yo gufasha kugira abantu bashobore kurekugwa kandi Burundi rahitse cegeranye isaba makungu kurikiranira hagufi bijanye n'agateka kazira muntu mu Burundi bibandanya guhungabana muri iki gihe bavuga ngo hari leta shasha ngo leta ngo mbyeyi ariko abantu bakabandanya bicwa nkuko byamye n'imbere yaho
Augustin nimubona akabajeje kumenyesha makuru mu ishyirahamwe ya Cat Burundi rigwanya ihohoterwa zikarizwa ubuzima ya kiremwa muntu hadoye nzamba gateka ka wa makuru tebandanize mu gihugu hagati aho uruja n'uruza rwahungabanye kwibarabara y'igihugu inimero zitanu ku mutumba wa Nyamitanga zone Ndava ariko iyo nkuru tuyigaruka ko reka tubanze hari ya muntara ya Kayanza aho imirimo yahagaze ku ishure gisumbuye ryo mu Kayanza runo wa gatatu kuvisa ha zine zo mu gatondo biturutse kumuhuza w'abarundi bonafare Edouard Nduwimana aho yararamutse aza gutanga imfashanyo ku miryango y'abatishoboye harimo ahanini abatwa n'inkuru twategura mugenzi wacu Jean-Baptiste Bireha
umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yararamutse aza guha imfashanyo imiryango y'abatishoboye higanjemo ahanini imiryango y'abatwa aho umuhuza yavuze ko yaraje kubashimira kuko batoye neza agira ko abagira umwaka mushasha ico gikogo kikaba cabereye ku irembo ry'ishure ryisumbuye ya lise yo mu Kayanza Edouard Imana mu gatabwa hashike abarongoye intwaro baciye bategeka umuyobozi w'iryo shure rya lise Kayanza guhagarika ibyigwa abanyeshure bakaza kwakira uyo mushitsi ko bikavugwa ko ubuyobozi abakozi n'amaregwa bo kuri iryo shure rasa naho bafashwe biri kuko ejo batari bamenyejwe ibiza kubera uno munsi aho hantu ivyo bikaba byakozwe uko kubera atabanyagihugu bari bavyitavye vyekiretse hanini abo bahabwa iyo mfashanyo yagizwe n'ibitenge ibiharage n'umuceri aba n'abandi bakaba baneguye inyifato y'izo ndongozi kuba igikogwa cyo gufasha abatishoboye ba intandaro yo guhagarika imirimo y'ishure igizwe n'abanyeshure bababa igihumbi bagasaba ko ingendo nk'iyo abategetsi boyihagarika
Jean-Baptiste Bireha nari meje kubabwira mu ncamake rero ahandi habaye uruhagarara ku ruja n'uruza rwazindutse ruhungabana kwibarabara ry'igihugu inimero zitanu ku mutumba Nyamitanga zone Ndava ya komine Buganda turi mu ntara ya Cibitoke hari ibarabara rero ikaba yaracitse biturutse ku mvura yaguye mu ijoro yo kuri uwa kabiri abakoresha iryo barabara bakaba batorohewe ku mirimo yabo bagasaba ko ryosanurwa neza n'inkuru twategura mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
abunguruza abantu babakura ku gituro cy'imiduga ija mu ntara ya Cibitoke kiri ku isoko ya Kotebu iri muri zone Ngagara mu gisagara cya Bujumbura bamenyesha ko iryo barabara ryari risanzwe rifise ibimenyetso byerekana ko rishobora kubomoka hamwe haguye imvura nyinshi ayo makuru nyene yemezwa n'ababa hafi yaho iryo barabara ryabomokeye ku mutumba Nyamitanga zone Ndava komine Buganda amenyesha ko iryo bomoka ryaturutse ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryakeye muri iyo ntara aho hari igice cy'amazi yazivye byanka ko arengana acahitana iryo barabara ryari rifite imigaga abunguruza abantu baca aho ku mutumba Nyamitanga bavuga ko bagize agahombo kanini kuko bategerezwa guca bahereza abo bunguruje imiduga yunguruza abantu yari isanzwe yaraye ku murwa mukuru w'iyo ntara ya Cibitoke bagaca bagaruka mu gisagara bapakiye abandi bagasaba leta kubaka amabarabara akomeye ngo narijya badasiba gutangishwa amafaranga y'amakori n'amatagisi mu biro vya buramatari w'intara ya Cibitoke batubwira ko bamaze kumva ivyo byabaye baciye bihutira kurondera imashini ikora iyo barabara kugira barabe ko uruja n'uruza gosubira uko gwahora mu kurindira ko aboneka uburyo bwo kurikora neza ibarabara ry'igihugu nimero 5 ariyo Bujumbura Cibitoke ryaheruka gusubirwamo n'ishyirahamwe cyubaka amabarabara Sojea Satom araheze imyaka 3 iryo shyirahamwe nyene rikaba ririko rirasanura iryo barabara kuva ku kibuga cy'indege kitiriwe Ndadaye Melchior kushika ahahurira ibarabara rija mu Gatumba aho bita kuri Shanike mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze Marwenda ishimiye ya makuru twatire kwacikiriza kuri radio Inzamba gateka kawe turangiza ari mu muntu kubwa igihugu mu ntara ya Makamba aha badereva bagendesha imodoka zunguruza abantu bidogera urongo igipolisi muri komine ya Makamba Prosper Kazungu aho bavuga ko abafata nabi akabaha ibihano birenze naho haba agakosa gato ikaba kakozwe n'inkuru tatugire mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Iyo midogo y'abadereva yadutse kuri uyu wa kabiri hafashe imodokari ifatwa mu ikosa ryo guhagarara nabi ifungwa umunsi wose hamwe n'abari muri yo nkuko amakuru dukura muri komine ya Makamba abivuga. Iyo modoka yafashwe ivuye Makamba ija igitega yoba yahagaze ahatagenewe guhagarara niho utwara igipolisi muri komine Makamba Prosper Kazungu yacategeka umudereva kujana umuduga mu gipolisi. Amakuru dukura mu badereva bo muri yo komine avuga ko abanyeshure barimwo basavye ko bokuramwo utwabo kugira bafate iyindi miduga utwara igipolisi na waravyanka. Abo badereva bagatangazwa n'ukuntu imodoka ikoze ikosa ikifungwa hamwe n'abitwaye. Iyo modokari yo mu bwoko bwa IAS yarimwe abantu 11 nkuko amakuru atangwa n'ababibonye bivuga yafashwe igihe cy'isaha imwe n'inusu z'agatondo yavuyire kugwa igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ibanze gucibwa ihadabu ringana n'amafaranga 50,000 by'amarundi. Aya makuru akavuga ko abanyeshuri bari bagiye ku mashure ya Bururi na Gitega baraye bicaye kumuhana w'umudereva kuko batari kuronka aho bakika umusaya. Radio Inzamba twarondeye ku murongo wa telefone Prosper Kazungu atwaye igipolisi muri komine ya Makamba tumaze kumwidondora akaba yaciye aducirako umurongo wa telefone.
Radio Inzamba gateka kawe makuru avuga mu ntara Makamba na mugenzi wacu Parfait Mudasigana yaduciye turangiriza ko makuru tuko tubashikiriza kuri uno munsi wa gatandatu 0 umwaka wa 2021. Mugire umugoroba mwiza ahiwanyu barakoze bagenzanje bafashije kwegeranya amakuru gushikaho muyumva. Arakoze Theodomir Manirambona mu bwinga bw'ivyuma biratumye amajwi n'amasanamu bashikira kuri mikoma 10 na Edi Claude Nyazwe umunsi mwiza.